Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika igikoshikiriza ibiganiro byaryo mu kirundi mu Kinyarwanda. Muramutse mfite mwese mu duteze amatwi. Uyu munsi ni ku gatanu tariki 18 ukwezi 18 mwaka wa 2017 muri kumwe na Frederic Nkurikije.
Samaro y'abantu, samaro y'amahanga, samaro y'amakungu, amahoro y'Imana. Kandi byo gutangura kubona mu isi ya vuba. Itandukaniro ry'amahoro y'abantu. Itandukaniro n'amahoro y'Imana.
Uyo ni Perezida Pierre Nkurunziza igihe yari mu gisabisho mu ntara ya Gitega. Inkuru kimwe n'inkuru yerekeye intumwa z'umwunganizi mu bijyanye by'Abarundi ziri mu Burundi muri iki gihe turazira kwa ko mu kanya kari imbere. Ariko imbere yaho reka tubanze tubashikiriza amakuru avugwa hirya no hino ku isi twateguriwe na mugenzi wacu Hozine Munezero. Mwaramutse neza Hozine, mwanya ni uwawe.
Mwaramutse Frederic, mwaramutse namwe mwese tuzindukanye kuri Radio Ijwi ry'Amerika. Amakuru avugwa hirya no hino ku isi tuyahere ku mugabane wa Afrika. Ibirego biri ku mutambukanyi wa Perezida Mugabe wa Zimbabwe, Grace Mugabe, bivuga ko yakubaguye umwigeme bari kumwe mu hoteli, byarakwiragiye mu binyamakuru byo hanze aho byerekanye amasanamu y'uwo mwigeme yakomeretse. Ibyo byateye kandi ibibazo by'imigenderanire hagati ya Zimbabwe na Afrika y'Epfo bisanzwe bifitanye imigenderanire idashemeye cyane. Ibyo bihugu kwa ari bibiri bisanganye imigenderanire y'urudandaza yamara muri iyi myaka. Uruhagarara rwa politike n'ubutunzi ruri muri Zimbabwe rwatumye abanyagihugu amamiliyoni bahungira muri Afrika y'Epfo. Abanyagihugu bagasaba ko Afrika y'Epfo yokura kwa maboko Perezida Robert Mugabe ari ku butegetsi kuva mu 1980. Umuvugizi w'ubushikiranganje bujeje imigenderanire ya Afrika y'Epfo n'ayandi makungu yatangaje ko ubwo bushikiranganje ataco buzovuga kuri ico kibazo, bikavugwa ko ubwo bushikiranganje bufise ingorane yo kwemeza nimba Grace Mugabe aronse uburenganzira bwo kudakurikiranwa kuri iryo kubagurwa yakoze. Mwamenya kandi ko byari byitezwe ko yitaba mu gipolisi ku munsi wa kabiri yamara kabatahavuye yitaba. Ishyirahamwe mpuzamakungu ONU rivuga ko igitigiri cy'Abanyesudani y'Epfo bahungiye mu gihugu cya Uganda kubera intambara kimaze kurenga umuriyoni. Ishami rya ONU ryita impunzi ku isi ryatangaje kuri uyu wa kane ko Abanyesudani y'Epfo bababa ku 1,800 binjira muri Uganda ku munsi kuva mu mwaka uheze. Nayo ngo abaharurwa mu mamiliyoni bahungiye muri Sudani, Ethiopia, Kenya, Repubulika Iharanira Demokarasiya ya Kongo hamwe na Repubulika ya Central Africa abaherutse gushika mu ikambi y'impunzi, bakavuga ko abantu baturirwa mu mazu yabo babona abagore n'abakobwa bagashurashuzwa ku nguvu hamwe no gukoresha abana b'abahungu ubugizi bwa nabi. ONU ivuga ko ikeneye amafaranga angana n'imiliyoni 674 z'amadolari muri uyu mwaka wonyene kugira ifashe izo mpunzi. ONU ikavuga ko imaze kuronka icya gatatu cy'ayo mafaranga. Uruhagarara ruri hagati ya Perezida Donald Trump wa Amerika n'abanywanyi b'umugambwe wiwe rurabandanya kwibonekeza. Ni mu gihe Perezida Trump yaneguye ku mugaragaro babiri mu bashinga amateka mu bakenguza amateka nako baba Republikani, Lindsey Graham aserukira leta ya Carolina y'umanuko hamwe na Jeff Flake aserukira leta ya Arizona. Graham yagirije Perezida Trump ko ariko arasotora uruhagarara hagati y'abanyagihugu bivuye ku byo yashikirije ku myiyerekano yabaye ku munsi wa gatandatu mu gisagara cya Charlottesville muri leta ya Virginia. Imyiyerekano yaranzwe n'amacakubiri. Perezida Trump yatangaje kuri Twitter ko ivyavuzwe na Graham ku bijyanye n'uko Perezida Trump yashize ku rugezo rumwe abanywanyi b'imigwi yakoze imyiyerekano ku munsi wa gatandatu ngo ari kinyoma kibishe. Gushika ubu nta mukenguza amateka aturuka mugambwe wa Republikani wa Perezida Trump arashikiriza ko ashikiye ibyashikirijwe na Perezida Trump mu biro kwa Perezida Trump akaba aragacerere. Abategetsi ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika batangaje ko Amerika itazota hasi amasezerano ifitaniye n'ibihugu bicuditse hamwe nayo biri mu karere ka Aziya inyuma y'iterabwoba ryakozwe na Korea ya Ruguru. Bavuga ko iyo migenderanire itegerezwa gushigikirwa n'inguvu za gisirikare. Kuri uyu wa kane mu biganiro Amerika yagiraniye n'Ubuyapani, Jim Mattis aramutse ubushikiranganje bwo kwivuna abansi bwa Amerika yatangaje ko leta ya Amerika izofata ingingo zihutirwa zo kugwanya ibitero vya misile bikorwa na Korea ya Ruguru haba ku butaka bwayo canke ku butaka bwabo bacuditse hamwe. Muri uwo mubonano Jim Mattis yari kumwe na Rex Tillerson umushikiranganya jeje migenderanire ya Amerika na yandi makungu hamwe na bagenzi babo b'Ubuyapani bakaba bemeranije ko Amerika izokingira Ubuyapani. Nimugiye kandi Korea ya Ruguru ibandanya gukora iterabwoba ku Buyapani bivuye ko icyo gihugu gicumbikiye abasirikare ba Amerika bashika ku 54,000. Umuhari wa leta ya Kiislamu wemanze ko ari wo wakoze igitero cyabaye kuri uyu wa kane mu gisagara cha Barcelona mu gihugu cha Espagne. Icyo gitero cyakozwe n'umugabo yaje yitwaje yaje atwaye imodoka yo mu bwoko bw'ikamyoneti aseka abantu bari hijya y'ibarabara yicamwo 13 n'abashika kwijana bakomeretse. Igipolisi aho muri Espagne kimenyesha ko abantu babiri bafashwe ku mvo z'amatohoza, umwe aturuka mu gihugu cha Maroc uwundi aturuka mu gisagara cha Melilla aho muri Espagne. Igisagara gihana urubibe n'igihugu cha Maroc yamara nyene gutwara iyo modoka n'ubu aracidegembya bikaba bitaratangazwa isano abo bafashwe bafitaniye na nyene gukora icyo gitero. Abapolisi batangaje ko igitero cyabaye kuri uyu wa kane gifitaniye isano n'igisasu cyaturikiye mu nzu iri mu gisagara cha Catalogne cyabaye ku munsi wa gatatu gihitana umuntu umwe. Abategetsi bakavuga ko bibaza ko bari abari muri iyo nzu bashobora kuba bari ko barakora igisasu cyahavuye kibananira. Ivyo vyatumye kandi bibaza ko hashobora kuba hari ko harategurwa igitero kinini.
Urakoze Rosine ku makuru heje kudushikiriza. Kwa kuitariki ya 14 kukwezi kushika kuya 19 hali inunga zumuhuza mkapa zili Burundi. Ushika anji gimigenda nile Burundi na yandi makungu. Bwemeza kwizo inunga zaje kurana na batetsi batandukanye. Ni nkuru ya mugenzi wacu Eloge Wilikaneza ari i Bujumbura mu Burundi.
Izo ntumwa z'umwunganizi w'umuhuza matati y'abarundi William Benjamin Mukapa zigizwe n'abantu bari hagati ya 6-8 nkuko bishikirizwa n'ubushikanganje bw'imigenderanire y'u Burundi n'andi makungu. Zirongowe n'uwitwa David Kapia umuhanuzi adasanzwe wa Mukapa zikaba ziri kumwe n'umunyamabanga mukuru w'umuryango wa Afrika w'ubuseruko ya se Liberance Mukeko. Ubushikanganje bw'imigenderanire y'u Burundi n'andi makungu bwemeza kwizo ntumwa zaje kubonana n'abategetsi batandukanye b'u Burundi. Mu bitekanijwe kubonana harimo umushikiranganje w'ubutungane w'intwaro hagati mu gihugu w'imigenderanire y'u Burundi n'andi makungu hamwe n'umuhuza w'abarundi nkuko twabibwiwe na bamwe mu bahora baje mu biganiro canke babonana na bene izo ntumwa ariko batari ku rutonde rw'abazakirwa nazo. Abaserukiye amashirahamwe yigenga n'abanyepolitike nta ntumwa azobonana n'izo ntumwa mbere na bamwe mu bagize iyo migwi bavyemereye ijwi rya Amerika. Urutonde rw'ibiriko biraganirwa ivyaganiriwe n'ibizovuganwa ko ntirwashizwe habona co kimwe n'ikirangamisi. Ariko bamwe mu banyepolitike babwiye ijwi rya Amerika kwisango ry'ibiganiro bitekanijwe gusubira kubera ya Arusha mu gihugu cya Tanzania n'ukuntu leta y'u Burundi ryo vyitaba arizo mbonyamukuru z'urugendo rw'intumwa za Mukapa. Pierre Barusatiyeko umwe mu banyepolitike baruye mu biganiro vya Arusha vyatumye hagara intambara mu Burundi ahantu umuhuza Mukapa kwigira kubahuza bamwitangiye imbere nka Mandela na Nyerere.
Mukapa akwiye kwiga ko ba Mandela babigize banyerere babigize kuko ivyo Mandela yakoresheje nawe arashobora kubikoresha kuko Mandela yakoresheje inguvu ahabwa n'iyuguci ahabwa n'amakungu urubibuka yuko na ba Clinton bose baje kumufasha nawe nyene urumva rero nuko akoresheje igihugu ciwe kamuha inguvu hama agakoresha akakireka kamuha inguvu agashigikirwa kuko nahana akoresheje umutwe wiwe gusa ntibeze ngo bikunde.
Arusasiye kandi abona ubu igikwiye kwihutirwa kurusha ibindi.
Igice cya manda ya gatatu cyarateye ingorane nyinshi cyane mugwo ciga kifise imizi myinshi cyane imizi imwe imwifatiye kumbure no mu migambwe yari ku butegetsi imbere nuko CNDD-FDD izofatira kuri CNDD-FDD yo nyine. Icyo muna cyihuta kwa rukura bugene ico bita intwaro ibereye twishikira gute twoshikira ubutegetsi gute n'ubu bivuze gushikira ubutegetsi. Icyo muna nkubari bakwiye kura no kwiga umutekano kuko urumva ntushaje mu matora atamutekano uri acabara abari ibintu byiswe umugwi wa matora uburavize matora acabara abayo uko amatora azoza atamuntu yoyajamwe bazoyavyemwe yidoga ngo bamwivye jemuna aho niho bari bakwiye gufitondera cyane cyane kandi nibaza yuko yaba SNDFTD yaba basina red yaba makungu nta numwe atobumva kuko aho niho muzi uko ari niho mbona dushitse dushikira ubutegetsi gute tukoresha gute tuva ko gute
umunye politike hasanga amasezerano yarusha yamaze gushiraho umushinga ukomeye ku banye politike bagenzi we kugira ngo igihugu cy'u Burundi nticyame mu njyane
icyashya tujanye yarusha mu gihe bagiraza kuvuga amasezerano yarusha kandi ingorane Burundi ufise bavuga yuko ari indiane za politike mugabo zifise akantu kuguho kanini cyane mugabo benshi bibagira kajya ka B haraga dome B kari kaba yuko ari ngwano ibanye politike bagwanira ubutegetsi cyari kubugumako uroje yiwanje ndashaka kwibutsa abantu bose yuko arusha yamaze gukora akazi kukajya ka dome kitwa A ingorane ntizikiri cyane z'ubwo ubingorane nabanye politike ubwoko bwose barondera gushika ku butegetsi cyari kubugumako ico cyonyine baguza kubona yuko ari intambwe ubundi bwateye nabashyira aho tugeze ntitwosura kuzirura ubona benshi bashaka kugira uturakurusi utuyira tugufi tugufi zo gusubira mu by'ubwoko
izi ntumwa z'umuhuza mukapa ziri mu Burundi mu gihe ibiganiro bibera hanze y'igihugu byadindiye inshuro ya hafi biheruka kubera ko hari mu kwezi kwa kane hagati uyu mwaka uru rugendo ruhuriranye kandi n'ukuru na lise na rede ruhurikiyemo imigambwe n'abanyepolitike batavuganwe na leta bakabaniye Bruxelles mu Bubiligi mu nama y'iminsi ine kuva ku munsi wa mbere w'iyindwi urwo runani nubwo rutemewe n'ubutegetsi umunyamabanga warwo Anisen Yonkuru yemeza ko mu vy'abarugize bamaze iminsi baganira hari mu kuntu bokwitunganya mu biganiro bizobahuza na leta y'u Burundi Eroje uri kaneza Bujumbura ijwi rya Amerika
mu gisagara ca Gitega hagati mu Burundi umugambwe SNDFDD uri ku butegetsi ku muhinga mu wo ku munsi wa gatatu waratanguje igikorane kizomara iminsi itatu umugambwe SNDFDD bavuga ko ico gikorane ari ico gushima imana ku byiza iguma ibakorera muri ico gikorane haratumiwe bamwe mu baserukira bihugu byabo hamwe n'indi migambwe iri ku butegetsi mu bindi bihugu nka CCM uri ku butegetsi mu gihugu cha Tanzania ni inkuru ya mugenzi wacu Fidele Nsabimana ari igitega mu Burundi
muri ico gikorane cy'iminsi itatu categuwe n'umugambwe SNDFDD uramutse ubutegetsi mu Burundi Evariste Ndayishimiye umunyamabanga mukuru w'uwo mugambwe yabanje kurotorera abitavye ico gikorane
jewe se n'urotora Imana ifise umugambi ukomeye ku Burundi ibitubere intambamye byose bitanadutera ubwoba nta nkeka izo birandura kandi iciye kuri twebwe abarundi nta muti w'ineza abarundi uzozanywa n'abanyamahanga
kubiyumvira ko ibyo avuga bizoguma mu ndoto Evariste Ndayishimiye agira ati
biracyashoboka ko abarundi bagiranira ineza cyane nyine kuko nk'umuntu yasomye akabona ubutagatifu Pawulo amabi yakoreye abemera Kristo ntiyokwemeye ko yobaye wenyene abo wa mbere mu kwamamaza hose inkuru nziza y'ubutiza ibidasohokera rero amaso y'abantu imbere y'imana hoho birashoboka jewe maze iminsi nibonera kandi sinkekeranya ko abarundi bagiye guhinduka nabone neza ko agatimatare twabitse muri twebwe kagiye gusambuka kuko imana niyo isambura urwango mu bantu
Evariste Ndayishimiye yagarutse ku Barundi bakoze ibyaha bikabije
abakoze ibyaha byagahomera mu nywa muri kahise nabo ntibashyira ubwoba kuko n'ababuze ntibogoba bahiga kwihora kanatsinda nta murundi n'umwe atabutse mbega uwo kwihora wewe abo yabuze ubwo boca bazuka ariko rero nitumire ko ubutungane ari bwo buzana amahoro nizaba injyane zaradutse mu gihugu ni uko ubutungane bwari bwarangiwe mu mezi ubu harageze ko tubukomeze
nyuma yo guhamagarira gusaba imbabazi imana umukuru w'igihugu cy'u Burundi Petero Nkurunziza yemeje ko hari ibyabagoye mu minsi iheze ariko bagiye guhindura ingendo
abagumye banga mwese abari ngaha abatashitse ngaha bari hirya no hino ku isi tuvuge ko twigusaba imbabazi imana sinkekeranya ntidukekeranya kuko ntituraberanda iyo myaka yose yaciye ibyatugoye ntibibuze ibyatunaniye ntibibuze bo twatitaye turahazi ko dukoranye ngaha n'umunsi rero mbega rwari uri mu ruhande rw'icyacu cy'u Burundi ubwo twarabigendeye rero n'umunsi n'uwe saherereye umurundi agende aje imbere y'Imana aho yaguye asaba imbabazi tugire intango nshasha
Petero Nkurunziza yijeje amahoro ku Barundi
kandi ndababwire kubw'iyo ntango nshasha Imana ikiduha umusesekara w'amahoro y'icyacu cy'u Burundi ntibishobora kuyijyana na byo
samaro y'abantu samaro y'amahanga samaro y'amakungu amahoro y'Imana kandi byo gutangura kuba mu isi ya vuba itandukaniro ry'amahoro y'abantu itandukaniro n'amahoro y'Imana Imana mu gihe cyacu ndi gutangura kubona amahoro y'Imana cyacu atandukanye n'amahoro y'abantu abantu
umwepiskopi wa diocese nkuru ya Gitega na mwana Simoni niyo yavuze ijambo ku izina ry'abatumire muri ico gikorane yashimye gushikiriza iryo jambo mu rurimi rw'igifaransa musenyeri Simoni nta mwana yasiguye ko ahisemo kuvuga mu rurimi mvamahanga kugira ngo abatumire bari ngaho batumve ikirundi bumva ubutumwa shikirije
wandi yatara yambiye ko serukira abatumire naho muri abo batumire akaba hari abatumva ikirundi cyacu ubwo rurimi rwiza
Et pendant que vous remerciez le Seigneur pour le bien que vous avez déjà.
Ahagirati, mugiye muri kumurashimiza Imana kuvyiza yabashoboje, nimuyumvire no kuyisaba kuvura ibikomere abanyagihugu bari hijya no hino bagowe. Ni muri iyo ntumbero tubingingira guhurumbira amahoro ubutungane n'iterambere ku miryango yose. Mu mugambwe CNDD-FDD bavuga ko igikorane nk'ico kizohora gitunganywa uko umwaka utashe igitega Fidel Antoine Nsabimana ijwi rya Amerika
Bamutari nta kanza arifuza kuno mwaka w'2017 urangira ataruja nuruza rwasegereza wibonekeza mu mabarabara y'ukumurwa mukuru iyo ntara arongoye ni inkuru ya mugenzi wa Chevaliste nziko banyanka ari mu Burundi
kumugwa mukuru w'intara tayanza na cyane cyane hafi y'isoko ya Kijambere niho hibonekeza ku bwinshi abana n'abakuze atakindi baharangurira ataru gusega bamwe mu bana bayanze n'ijwi rya Amerika bavuga ko gusegerereza babitunga n'ubukene mu miryango ngo bagasigura ko batagiye gusega batoronka icyo bafungura
amahe andi mumuje vuga mwinginga hariya ngo njye kurondera ibyo anana ndagituma nana support anze ndego ndarondera yo kuta baba bana cyangwa bakambutsa ngo sinoye muhira kandi ndondera yo kuta
Sabana gusa basegerereza ku mugwa mukuru w'intara Kayanza urabakenyezi usanga bazananye n'uruvyaro rwabo bamwe bagasigura ko abagabo babavyaranye babataye uno mukenyezi n'umwe muri abo
Ese twabanye mwaka yimbe ngo ndabavyasho kandi ukati muzo tupanzemo nawe nobona n'ubu unye nawe no kugara nk'ubitigisha sabatunzwe namwe bw'abantu n'ukuri Katembera mudusaiti yakasina katina katangura katima turarira n'uto twana niko turaseka Imani maya karasi yonza nta Mbuza na honza kumando ndera kusikandosa akatima tulari.
Muramatari winara Kayanza, alimeza kukumugwa mkuru winara Kayanza, haraba segereleza mbabarabara, alikumugwa mkuru, anisende yizeye, avuga ko abenshi harabo mu mitumba, ihana miigisagara cha Kayanza, kubera ubukene buzuri nzara, umutegetsi avuga ko hari kiriko kirakorwa kugira aba basegereleza basubizwe mu miryango.
Umwaka kugeza guhera atamwana numwe ari mu barabara ngaha mu ntara ya Kayanza. Kandi twaza ko no mu gihugu cyose ariyo ntumbero yafashwe. Si abana gusa reka n'abandi bose basegereza mu barabara bo bongera ngo numwe abashoboye kuraba ngira ngo baragabanutse. Kera bari benshi cyane ntaje ahantu bandi biraya wasanga hari abantu benshi bakecu babaki mugabo ico cyo ndonzo twagitoreye inyishu ubu ngira naho boza ngira ngo bari inyegeza kuko bo ntidushaka kwemera ko abantu bakuze baza gusa
ubwo bukene buvugwa mu ntara Kayanza bunatuma bamwe mu rwaruka rumanuka mu gisagara cya Bujumbura twibaza ko ariho hari ubuzima abo nabo bagenda benena ku makamyo manini manini nk'uko byemezwa n'uno musore ijwi rya Amerika ryasanze ku isoko yo mu Kayanza
hariho nk'abana babifatira amamodokari bakenena inyuma bakagenda fata urugendo hanyuma bagaheza bakagaruka biravana n'uburyo bw'umuntu naje ukata uburyo nzise nokwenera umuduka nkacikaba hanyuma nkagaruka n'ubukene buriho ko ari gihe nk'umwana ava mu misozi abona uko iwabo ukuntu bamerewe ukabona n'uko abayeho bitamworohera muhira agahabwa aterekana igire nko mu gisagara
buri mutari w'intara Kayanza Alisenda yizeye avuga ko niyo ngeso afatikanije n'abajejwe umutekano mu barabara bariko bagerageza kuyirandurana n'imizi
baragenda bamwe buri kuri ya miduga minini minini turamaze kuronka no muri no minsi hariho mu buri mutari wo muri Bujumbura yantumye ko gutora abana hari abana batatu twatoye ibyo navyo nyene ni ibintu biri mu byo tubwiza kugwanya tuzakorana n'igipolisi kijejwe gukinga impanuka kugira ngo umwe nabo bana bazobarababuza kuri iyo miduga eka no muntwaro twese tuzofasha kugira ngo icyo kije kuzakora iyo miduga bagende Bujumbura kihagarara
bara matari w'intara Kayanza imwe mu ntara zivugwamo ubukene buturutse kwigurira n'ajya abantu avuga ko kugira bikunde abo basegerereza mabarabara basubizwe mu miryango hari kwashingwa amakomite kuva ku mitumba gushika ku rwego rw'intara azo bakurikiranira hafi ayo nayo akazi wajejwe guhimiriza abishoboye gutanga imfashanyo kuri abo bantu aho nikora ku mugwa mukuru w'intara Kayanza Evariste Zikubanya nka Ijwi rya Amerika
muri Isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngiye ndi hano Kampala Uganda.
Ngiye ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Abanyagihugu birukanywe muri Tanzania bahawe indaro mu murenge wa Chanzarwe mu karere ka Rubavu baragiramiwe n'ubuzima bubi babayimwo n'inkuru ya mugenzi wacu Claude Ganza mu Nyamagana.
Mu Banyarwanda birukanywe muri Tanzania hari imiryango 24 yatujwe mu murenge wa Chanzarwe mu karere ka Rubavu kuva mu myaka 3 ishize. Barishimira umutekano uri mu Rwanda ugeranyije n'uko babagaho muri Tanzania, ariko ubuzima babayemo ngo ni ihurizo rikomeye kuri bo. Abenshi muri bo bahagarikiwe amafaranga y'ingo bakabahabwaga muri gahunda ya VUP ku buryo ngo ubuzima kuri bo bagoye cyane. Uyu ni umubyeyi w'abana batatu, umugabo yararwaye gushaka aho yarwarira, ariko ngo mu bundi buryo ni no kwitaza umuryango we kuri izi mpamvu.
Yavuye hano arwaye ameze nabi, mbura ikintu namwondoza, kandi mbona n'undi no kuba arimo kureba utwana turimo tubwirirwa, mbona ari ibyo bibi ntabibonye, ari ibyiza ntabibonye, ahitamo gufata kamwe arigendera. Sigarana n'abana ndaho gutyo n'abana twenyine.
So uyu muryango wonyine kuko n'abandi twabashije gusanga mu ngo tukaganira barababaye, kuko ngo basa nk'abadafite uburenganzira bwo guhinga amasambu bahawe, ariyo yonyine bari bateze bamakiriro.
Dufite imbogamizi yuko nyine isambu baduhaye bayiduha twatanya n'ubutaka bwo muri Kongo, iyo tugiye kuwuhinga ingabo ziratwirukana ngo twere guhinga.
Ingabo zibabuza kujya guhinga zibabwira ngo iki?
Zitubwira yuko hagomba kuziramo nk'abanzi bakivanga muri twe cyangwa bakatubusa natwe ubuzima.
Urebye mbese ntaho turi, nakarima bari baduhaye nako turi kujya kugahinga, abasirikare bati nta mwemerewe kugeramo. Ne munsi w'ejo hari n'abakubituye twagiye gutangira guhinga, ubwo twahise ducika n'intege ntabwo tuzongera gutekereza no kongera gusubirayo.
Abakubitiye iki?
Ngo nta burenganzira barahabwa bwo kuba bahahinga.
Uyu muntu agiyeyo baramwirukana. Urugero ejo hari umukecuru ko guhigwa hariya nuko ubu sinzana agiye gukora ikiraka. Ejo agiyeyo guhinga. Avuga ati nta muntu wemerewe kujya muri aya masambu, hari umutekano muke, ushobora kuhagera ukasanga haduyi, haduga ugasanga gutsinzemo, atahubwo mwamutuje tugashaka umutekano.
Aba baturage bavuga ko no mu gihembwe gishize cy'ihinga ariko byabagendekeraga ku buryo bahinze nyuma y'abandi, kandi n'abahinzi ntibabone uko babagara cyangwa gukurikirana imyaka yabo mu bundi buryo, byose ngo bitewe no gutinya ko umwanzi yabihishamo agahungabanya umutekano nk'uko babibwirwa n'abasirikare babakumira. Ku murongo wa telefone, umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda Brigade ya General Ferdinand Safari yabwiye Ijwi rya Amerika ko kuvuga ko hari ikibazo cy'umutekano muke mu kibaya kirimo imirima y'abaturage birukanwa muri Tanzania ngo byaba ari igihuha.
Uretse ko ugira ngo urabizi mu gihe gishize umwaka ushize ya Tenki cyangwa se 2015 igeze kuba hari infiltration, icyo gihe gito cyonyine babujije kujya bajyayo kugira ngo batashobora kwagirira ibibazo.
Ejo amakuru baduhaye umva nayavuba, batubwiraga ko bemererwa nibura iminsi ibiri mu cyumweru yo kuba bahinga, ariko nabwo nko ku wa mbere ngo ari umunsi wo kujya guhinga ariko barabagaruye.
Ngira ngo igikuru ni uko ubuyobozi buhari bushaka kubafasha, kandi ngira ngo barabafashije bihagije, ngira ngo ibyo byari spekulesho, nta kibazo cy'umutekano gihari mu cyangwa mu kibaya.
Umuyobozi wungirije w'akarere ka Rubavu ushinzwe imibereho myiza y'abaturage, madamu wampaye izina Marie Grace, yatubwiye ko ikibazo cyo kuba abasirikare bakumira abaturage bakababuza guhinga ari gishya mu matwi yabo, ariko ngo hari ikigiye gukorwa.
kuba bashobora kuba babagarura ntabwo mbizi ariko
twari cyo ngicyo twakivuga naho no rwego rw'abashinzwe umutekano
ko ntabwo twavuga ngo abantu bajye guhinga ariko bahungabanya umutekano cyangwa bashobora gukora ibikorwa byatuma n'umwanza twinjirana kugira ngo murabizi ko hari hakurya niho FDL riba birashoboka ko bashobora kubikora babikora mu kajagari n'umwanza akaba ashobora kutwinjirana yiyitirira ko nawe ari muri babandi baje guhinga
kuba aba baturage bahabwa ibyangombwa by'amazu n'amasambu ku buryo babikoresha mu gushaka inguzanyo cyangwa ubundi buryo babonamo amafaranga yo kwiteza imbere ubuyobozi bw'akarere ka Rubavu bakurira inzira ku murima Madamu wampaye izina rakomeza
kuko ari amazu nayo kugira ngo tubafashe ntabwo ari amazu atangaho ingwate ntabwo ari amazu bakodesha ni amazu yo kubafasha kugira ngo bashobore kubamo niba ari umuntu utishoboye ejo mu gitondo yamaze kuyigurisha cyangwa yayitanzeho ingwate arongera akatubera umuzigo kandi icyo kibazo twari twarashoboye kugikemura
si benshi muri bo bemera gutobora ngo bavuge iki bari ku mutima kuko bavuga ko abayobozi basigara babacunaguza iyo bavugishije itangazamakuru
nk'umuyobozi akavuga ngo icyo watanze cyagufashije ugasanga ari nk'umuyobozi akwitwayemo urumva ko bikurya ahantu usibye ko uburu kubigenza ugapfira muri nyagasani
iyi miryango 24 mu birukanwe muri Tanzania yatujwe mu mudugudu wa Bugu mu kagari ka Busigari mu murenge wa Cyanzarwe batuye mu maza tuziye neza imbere ariko harimo yasanwe n'ingabo z'u Rwanda mu gice cy'inyuma Claude Ganza munyamagana Irubavu mu burengerazuba bw'u Rwanda ku bwa radio ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza vyumviro bitandukanye ku bibazo bitari bike twumvirize ijambo ry'intangamara ryerekeye imigabo n'imigambi za Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Agasomboroso kagizwe na Korea ya ruguru mu mezi yahera katumye imigenderanire hagati ya Amerika n'ico gihugu itosekara kurusha uko byari bisanzwe biri. Nubwa mbere haba icuka kibi hagati y'ivyo bihugu bibiri ku rugero bigeze ko kuva habaye intambara hagati ya Korea y'Epfo n'iya ruguru. Kubera ivyo leta ya President Trump ishigikiwe n'amakungu bariko bararemera Korea yo mu buraruko mu buryo bw'ubutunzi n'ibiganiro kugira icyo gihugu gikore ibigwanisho ruhonyanganda biri muri ako karere ivyo ni mu ntumbero kandi yo kugira bahagarike ihingura ry'ivyo bigwanisho mwijambo rishikiriza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ryashizwe hamwe na Rick Tillerson umushikiranganje ajejwe imigenderanire n'amakungu na James Mattis umushikiranganje ajejwe kwivuna abansi bavuze bati tugiye guhagarika umugambi utagikora usanzwe uhari wo gukoresha ukwihangana tugiye gukoresha umugambi wo gushikiriza ibyaha ababikoze bakabihanirwa muri rya jambo bashikirije Rick Tillerson na James Mattis bavuga kandi bati imigambi yacu irashigikiwe n'ibihugu bitari bike bishigikiye intumbero yacu muri ibyo bihugu harimo ubushinwa bufise ubutunzi kurusha Korea ya ruguru aba bategetsi bavuga kandi bati igihugu cy'ubushinwa gifashe intumbero yo gutorera umuti ibibazo biri muri ako karere bwo tegerezwa gufata ingingo zo gukoresha ibiganiro hamwe no gukoresha ubutunzi bwacu mu kuremera Korea ya ruguru Leta Zunze Ubumwe za Amerika irasaba ibihugu byose byiyemeje gukurikiza umugambi wapfunditswe mu ishyirahamwe mpuzamakungu ONU mu guha ibihano Korea ya ruguru biciye mu biganiro cyangwa kuremera icyo gihugu mu buryo bw'ubutunzi bwacu ivyo bakwiye kubikora babicishije cyane cyane mu budandaji bagira n'icyo gihugu kuko ari bwo bufasha Korea ya ruguru mu kuronka uburyo bwo guhingura amamisire n'ibindi bigwanisho ruhonyanganda bya nuclear Tillerson na Mattis banditse kandi bati naho ibiganiro ari byo dushira imbere kugira Korea mu buraruko ihindura ingendo ivyo biganiro bizanana n'umugambi wa gisirikare igiteri cyari cyo cyose cyogigwa coneshwa kandi ikoreshwa ry'ibigwanisho ruhonyanganda byo kwihogwa mu buryo budasanzwe hagataho Korea y'Epfo iri kwitegura imyimenyerezo ya gisirikare yo kwivuna ibitero byo mu kirere hakoreshejwe ibigwanisho by'abanyamerika Amerika irashima icyo gikorwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziriteguriye kuganira na leta ya Korea ya ruguru ariko ni mu gihe bohagarika agasomborotso kabo bagahagarika imyimenyerezo ya gisirikare y'ibigwanisho ruhonyanganda y'amamisire n'ibindi bigwanisho Korea ya ruguru ifise guhitamwo gufata intumbero y'amahoro iterambere n'ukwemegwa bagahagwa agaciro n'amakungu canke bakabandanya mu nzira barimwo y'agasomborotso ubukene no kwinuba amakungu ariko Amerika igiye kubandanya mu buryo buzana amahoro ariko kandi bagiye kuguma bameze amagabo mu gihe icyo gihugu cobandanya mu nzira kirimwo
iryo ryari jambo ry'intangamara ryabashikiriza imigabo n'imigambi za Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Chuti mwese mkundi radio ijwi ya Amerika ibiganiro twateguriye muri aka kanya wigaruke ngaha tuboneho kandi akanya ko gushimira ingenieur yadufashe mu ngabwe y'ivyuma hamwe na Facile yadufashe kugiranya ibiganiro twateguriye kuri mikro mwe na Frederic Nkundikije makuru nayo mwashikirijwe na Rosine Munezero mwakoze kunyutega amatwi turabifurije amahoro n'umunsi mwiza.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.